Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Juidiane Nini Nahazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu rugendo rw'akazi umushikiranganje wo gutumatuma nako amakuru mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukorera ku cicaro c'ibiro vy'amasandugu n'amaposita i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi y'u Burundi. Utwara ivyo biro yavuze ko amafaranga asohoka ava muri posita ari menshi gusumba ayinjira. Ubuyobozi bwa posita busigura ko ibitera ico bamwe bafata nk'uruhombo ruganisha ku yugarwa rya Poste Burundi ari ahanini abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi. Abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi bakora muri poste y'u Burundi. Iyo poste y'u Burundi barizwamwo abakozi bababa ku 950. Ubuyobozi bw'amaposita mu Burundi butari umunwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi bukemeza ko bigoye ko hari umugambi urangurwa n'abakozi babwo, kuko abenshi muri abo barenga 950 badashoboye gukora iyo migambi yaramuka ikozwe naho inkehwa akaba arizo zishobora kuyirangura. Ibaza umuyobozi mukuru wa poste y'u Burundi yavugiye hejuru mu ntamatama biravugirwa mu bindi bisata vya leta birimo nk'akarorero ishiramwe rya leta ryo gutumatumana ko amakuru Onatel mu mfunyapfunyo igisata c'indero. Harabemeza ko abigisha bahabwa ubuzi batabikwiye hagashirwa imbere imigambwe ya politique kanaka canke ubucuti ukarondera afitaniye n'ugatanga canke ubuzinanye n'utanga akazi. Utundi twasorobo tuvugwa mu vyakazi mu gihugu c'u Burundi twatumye hari abashomeri babihindura urwenya mu kuvuga ko guhangana ku isoko ry'akazi mu Burundi bigoye kuko abakaronswa atari bo baba bagakwiye. Turimwo ubwoko bunaka bubazwa mu itangwa ry'akazi haba akareta canke mu bigenga abitaba Imana amafaranga yabo akabandanya asohoka nk'umushahara nkaho bakiriho n'ibindi. Muri sanga y'uno munsi reka tubice ijya nino turaba uko akazi gatangwa mu gihugu cy'u Burundi, ivyemewe n'amategeko bisabwa ngo umuntu agahabwe mu gisata afitiyemwo ubumenyi ataka mwana wa mama kaba gashingiye ku bucuti, imigambwe n'ibindi igihaze kugira ngo isoko ry'akazi ripiganire ko ababishoboye hama urushije ubumenyi wundi yegukane ikibanza kimubereye. Abatumire baza kudufasha kwishura utubazo muri sanga y'uno munsi remeshejwe muri studio yindwi na Juidiane Nini Nahazo ni Gerard Hakizimana arongorishira hamwe Folicon AF gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Gerard mwiriwe gute ngahe Bujumbura mu Burundi?
Tuje zambere amatsamu tuje nari kwatwumviriza ino Bujumbura twiriwe mahoro kandi tumeze neza.
Umutumire wa kabiri turindiri umwanya n'umwanya ni Faustin Ndikumana atwara ishiramwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo ariko mukurindira yuko Faustin aboneka ku murongo wa telefone Gerard murumvise intangamarara ya kino kiganiro utubazo duce ku masonga niko twifashe ngaho mu Burundi
murakoze cyane byamire twibwishye n'uko gishinze gwanya ikinyere n'akanwana mama nibyo ntawo uvuga ko gera de nawo bwa ko nyene kitahari kana uvuga ko ubudushwa gutangwa rimwe na rimwe ugasanga twumure cyaki nyene nyene cyakoze mugabo turabona ko hari intambwe zigenda zigaterwa buri munsi turabona ko byukuri igihugu cyamaze gufata mu inzira yo guhindura ibintu atwiga twisunze ko ibibazo tubona bitangwa mu buzi bigakogwa mbere bakamerekana rimwe na rimwe bakamanika aba bacaguye cyane batoye ikibazo rero turabona ko leta igashyira ingufu mu kurwanya ikintu n'akamana mu gihe n'akazi kandi niyaza ko tunashimira n'umucuruzi mukuru w'igihugu kuko aravuga atagira umunwa ko rimwe na rimwe hari abakozi usanga badashobora akazi ibyo rero tubona ko ari icyizere kidasanzwe mu gihe no guhindura ibintu hamwe no gukoresha ababikwiye kandi babishoboye ari nacyo ituma twebwe ibikorwa cyangwa ibivugwa ahantu hariya haba mu ndero n'ibindi ni ukuri no mu ndero twemeza ko hariyo aho usanga badafise akarangamutima ko kurera abana ibyo ntawo bideha ari nacyo ituma rero tubibaza ko dukurikije akamo kari karategwa n'indongozi tubona ko ibintu bishobora guhinduka
muntunge gatonya Gerard Hakizimana muhinga bw'ivyuma hari icyo turinda gukemura imbere ko tubandanya kino kiyago badushiremwo batumirire amate gato imbere ko tubandanya hama duce tusura kubakira mudutunge gatonya Gerard Hakizimana
murakoze.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muradutunga nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Gerard Hakizimana, uko tukugura ikiganiro ivyo mwari ko muravuga vyinshi nitwa ariko turavyumva twari ko turababaza muti ikibazo citangwa ry'akazi mwumvise intangamarara uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi ku bwanyu ni gute muratuba bari ncuti bakunze ibijwi rya Amerika haba yakagorane gatonya gatuma tudashaka kumvikana na Gerard Hakizimana n'ubwo mwebwe mushaka kuba mwari ko muratwumva vyifashe gute mu Burundi ga Gerard
murakoze cyane twa tuvuga duti turabye intambwe igihugu cy'u Burundi canke leta biri kuratera tubona ko by'ukuri kimwe naho kihari hari ibyizigiro ko bishobora kugwanywa kandi bishoboka reka navuga nti urabye gutanga akazi ntawe uvuga ko rimwe kimwe kidashobora gukora mugabo tukaza ko twitegereje akamo kari karategwa n'indongozi bwabwiye ku izina ry'ishyirahamwe tongoye ndetse tubanze tunashimire leta tubona ko ubwigo butari buke uriko urakogwa kandi twizera ko by'ukuri ibintu bizohinduka kuko nyamba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abakozi batagifite akarangamutima hari abahembwe badakora badakora neza ibyemeza ko n'ibintu bikomeye cyane ku gihugu n'ibikomeye cyane nkuko tubivuga turaneza ko no mu gisata cy'imbere by'ukuri usanga hariho abigisha atakanga mutima gifite ko kwigisha nke
aho turi Gerard aho dushaka kwibanda si ku karanga mutima k'abakozi ahubwo nyabuna ningene ako kazi gatangwa uko gatangwa abavuga ko gatangwa kadafatiye ku bumenyi muri Folico F murabibona ko ikibazo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa isiko bimeze
Mwisamu tura abye, mwishamu tuongoye, unu mwisi nituwa bugako, akazikataba yu kimenyame, chayiki tige vuhiko reyeshwa. Mwagawa tuwa bugako tura abye, unu mwisi, hari inambe ziko zirategwa, zigana, mkugwa yu kimenyame mene. Ile tugayo, tuwa nako hari jiri kwa kora mitaliki. Tuwa unu mwisi kuiwazo likogwa, tuwa una nikita mapendo, tuwa unu kandi mwishwa kare, hama nama kini akazikona ako bagahiga reyeshi. Bwemi wazako inyamba nahugwa kwa zitahari, nahugwa kwa zibira aheri ziki menyane. Munga kuize lako, biba inakama kwa kategwa nindo ongozi. Zokuwe likanako hara wako zisanga, wale unha kazi wata likuini. Tuwa zako ili mzibia jena yafatu mwongo. Kani jukuwe tuwaunako mishuwa buhindua ili.
Mm-hmm. Hanyuma ivyo bikabarizwa mu bisata vyose vy'igihugu nimba hari vyigwa amaze gukora muri Folicon F canke hariho aho biboneka cyane gusumba handi.
Uzambi tukubwa ko jiwa tuto wali kwa mga nituwa abiheza kuko tukubwa ko mugigwa tesu kwa kozi mbele dira wane kako haribi sato saanga mbizi mbele mugiki mwenyane atukubwa mundero na hamili mbizi sato alikeri kimunga wali kuna mwusi na ubu hababuga ngo wikomea cha hili wikomea munga tuwabona tuwabona kuhari na mga ziko jatewa kane tuize yeko vikuri tukwesa hamo tugie hamwe tugatera kamo abanyamakuru bafashije amashira mu ngingo ako duce tegezwa gukora kibaza cy'ibintu byo bimara bihinduka ka turafona leta ifishaka
Unakoze cyane Gerard reka tuje ku mirongo ya telefone uno munsi tuza guha umwanya munyinyi abakunzi b'ijuri y'Amerika ko ari nabo benshi banditse muhinga bw'ivyuma nimba batwumva badufashe babaturonderere ku mwanya ku mwanya tufise Oswald ari ku mirongo ya telefone Oswald ikaze ku ijuri y'Amerika Ego muhererehe Oswald.
Muri
Afrika y'Epfo aravugwa make.
Bo avuga meza turakomeye n'abandi barakomeye naho imeze nk'umutekano muke bwa nazi bwa nazi.
Ego mu Burundi wumvise ivyo turiko turavuga ko ni itangwa ry'akazi uko ritangwa ko bitunganije akabazo kawe canke intererano.
Nashakambaza naone murabona igihugu kizote nashakambaza watumia tunaone igihugu kubera mu Burundi kenshi basanga hatanga akazi baraveka bamwana bamama udasanga hari udasumi nari imbere akazi nushobora gukaronga nabo bagira ngo baratanga ikibazo mugabo udasanga ikibazo gitanzwe abarona kazi baramaze hane baramaze kubacagura mbere ugasanga hari n'abo bafata gukora icyo kibazo rena gomba mbaza tunone igihugu kigatera imbere gute mu gihe udasanga baherezaga akazi abantu batanga ifite ubumenyi
Ego. Urakoze cyane Oswald muri Afrika y'Epfo Gerard Hakizimana akabazo ka Oswald murakumvise
Nje twakumbise mugabo tubako tumba nari abari kwavuga.
Hariho
bisavuga ati ndeza mu Burundi igihugu kizotembere gute bagitanga kazi ukutari kuko niko no bifata na byombise.
Ego niko akabazo kiwe gahagaze yanavuze ati iyo hagiye gukorwa kazi abaza kukaronka baba bazwi hariho nabandi byanditse kuri Facebook yacu uraza kwishura nimba baba bazwi canke nimba batababazi aho mugeze amaso.
Nibyo igihugu kiyakira imbere ubwami giteza imbere n'ibikorwa hari n'ubu dutangwa haba abari kubaka ko nyine bitanga n'ingene batanga niyo twokwitwa umwimbo igihe rero igihugu gitera imbere iyo abantu bose bari ku kibi mu gihe habaye kimenyane mu gutanga akazi birashoboka ko igihugu iterambere ryacu ribigwa mu benshi rero twibaza ko nk'uko twayiguze ntabwo kuko kitadutera imbere ko tutabona ko hari ishaka ridasanzwe muri ndi kandi kuvuga ko ushimishije w'inzego z'igihugu mu bijyanye no guhindura ibintu hari n'ibyo gutanga akazi n'ibindi ari kibazo nk'amatambaro ati abakarunka babazwi yitwe bintu byemeza mu ishyira mutongoye kuko mu matoro twakoze turabona ko twarabonye ko abahabwa akazi rimwe na rimwe hagira abatababazwe hari n'abandi usanga bakoresha ibituri bigashoboka ugasanga bakarose abari n'umuntu avuga ati abo babamenye ko baba batanze amahera muga turabona ko by'ukuri hari ishyaka ridasanzwe rikorera kugwa n'inzego z'igihugu kandi twizera ko igihugu izotera imbere twizera ko twese tugiye tukitagenda bizotuma ibintu bihinduka n'ibisata cy'ubuzima bigahinduka hanyuma bakakoronka akazi bidaciye mu kimenyane bakakaronka paramerite ibyo umuntu akaronka akazi kuko abikwiye tubaza ko rero nacyo twebwe dushyira imbere ko umuntu ziteza kubona ikintu akwiriye kandi gihuye n'amategeko rero twizera ko turabishaka byose bizajya birahinduka ukebuke
mbega iryo shaka muvuga ritanguye kuronderwa kuko ni nkaho muvuga muti biratanguye gukosorwa ni gute ico kibazo kiriko kija habona ubu kandi ari kibazo cakomeje kuvugwa muri kahise ka kure ku Burundi
gene baza ko akenshi kugira ibintu byende birahinduka ubwa mbere habamwo ukuboko k'ubutegetsi ubundi ubutegetsi ni bwo ufata ibintu bimwe ni nabwo bazwi igihugu iyo ushatse guhindura ibintu murabihindura iyo bishatse ko agateka kubahizwa k'umuntu karubahirizwa ni nk'uko ibihugu nibyo bivuga ko aribyo bifise ububasha bwo guhagarika ibyo bikorwa kugwa byose rero nuvuga ko rero turabye leta y'uno munsi by'ukuri ikiragomba ko igihugu kibanza gitera imbere ikiragomba ko akarenganyo ikinyane mu bisata byose urabona ko hari ishyaka ridasanzwe ryo guhindura ibintu rero twizera ko twavuga ko twebwe ntitwojya mu by'inyuma ahubwo twojya ku nguvu ziko zirakoreshwa n'umunsi mu bijyanye no guhindura ibintu mu by'amakosa yarabaye hari byagera kugwa nabi ariko kandi ntawe uvuga ko umuntu uhindura ibintu rimwe igihugu ko cyagiye kirava ingorane cyagiye kirahura nazo si nke twizeye ko rero akamo k'abantu bose akamo k'abarongoye igihugu akamo k'abaserukira abakozi reka akamo ubwa mu butandukanye naza ko buzofasha mu guhindura ibintu n'ababikora bitume bakora neza gusumbya
hanyuma hambavu ya y'ivyo vya kimenyane ibindi bizingamitse igisata cyo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi n'ivyahe ku bwanyu bwa Gérard
nubwo ko izingamitse igisata cy'akazi sigishwe ko navuze ko intambamyi zigenda zirahakurwa bukebuke turabona ko hari ishyaka ridasanzwe mu ndongozi ariko kandi ntitwovuga reka kuvuga ko hari byigeze kuzingamika igisata cy'ubuzi aha twovuga ibituriye twibaza ko byaba byaragenda birakoreshwa mu myaka yahera ariko twizera ko n'umunsi by'ukuri turabye indongozi dufise turabona ko ariko barahindura ibintu kandi ariko baragwanya by'ukuri ubusuma n'ibindi bintu byose byotuma igihugu gitwagwa nabi cyanke urwaka rutaronka ibyo rukwiye turabona amanama atari make ariko arakoreshwa urwaruka turabona amanama atari make ariko arakoreshwa baba abarundi n'incabwenge n'abandi kugira baterere mu iterambere rero twizera ko ibyo byumye byose biko biratangwa ahamwe byoshirwa hamwe bikigwa ko tubaza ko ingorane zizogena ziratorwa no mu gisata cyo gutanga akazi kandi nk'ishyaka tubongere gishinze guhanya ikimenyane n'akamwanamama tuguma duhimiriza natwe ibyo dusaba ko ikimenyane n'akamwanamama cyogwanywa kuko ahari ikimenyane n'akamwanamama iterambere ntiribandanye ahari ikimenyane n'akamwanamama bivamwo injyane n'intambara zidahera ari nacyo tuma rero twizeye ko akamo k'indongozi akamo k'amashyirahamwe yigenga atandukanye akoramo ibyo bisata aharanira agateka akazi na muntu ntiyagwanira inyungu zabe n'igihugu twese naza ko bizogenda birafashanya gutyo ribambe bitora murongo kandi twizera ko ugwaruka bwo kwizera kandi nabwo nigakora amaboko mu mpuzu hanyuma hari n'ikindi ikijyanye n'ubumenyi kuko mu gutanga akazi ugwaruka rw'ubundi tegeza guca ubwenge mu mashuri kugira ashobore guhiganwa n'urw'akarere ntugume guhiteza akazi mu gihugu gusa igitunga umuntu ufite akazi ka leta umuntu ashobora guhiganwa ari hose urabire ubumenyi bw'uno munsi harimo agasorobo ariko twizera ko nabyo bizogenda birakosorwa twisunze ka kamo nyine kiriho karaterwa n'indongozi
hanyuma ikibazo na co co kuvuga ngo reka dufate nko munyigisho uherutse ubushize tukora kino kiganiro gishusha nkiki arabavuze bati ubwo bumenyi buri ko buravugwa bufise naho bwo donderegwa kuko usanga hariho abahabwa byinshi bakora batabishoboye n'ahandi usanga huzuye abantu benshi kandi ataco bariko barakora ibyo byo murabivuga kwiki aha nk'abahabwa byinshi bakora batabishoboye nshatse kuvuga nk'abigisha usanga ariko yigisha nk'ibyigwa bitanu kandi atavyigiye hanyuma handi naho hari benshi batariko barakora nko muri poste mwavyumvishe habarizwa abagera 950 bakavuga ni benshi kandi ataco bariko barakora
igihe nibaza ko nk'ibyo ingorane zamaze kuboneka nibaza ko abari umuti ubonetse iyo twizera ko igihugu tubana bikoresha abantu mu buryo badashoboye kandi by'ukuri igihugu kugira gitere imbere ni uko umuntu wese akora ibyo ashoboye igihe ndemeza ko umuntu natuba yarize ashoboye gutwara imodoka ko uwo muntu yohabwa akazi jenaza katangorane igikomeye mbega ashoboye iki mbega noteze imbere mu byo ashoboye gute hari abakozi benshi naho nibaza ko aba bagiye abamutwitwa abadiregiteri usanga barongoye ibyo bisata nibo bagira uruhara rwo kubagabanya niba duha guko kubagamya kwanye na leta bakaraba ko abakozi barenga bakashya mu bindi bisata kugira baterere kandi nabo batange umuntu urumva ko muco gihe ariko akora barenga bashobora ko bahenga batanakoze hari bisata byinshi bigenda biragaragara ko byagiraga intege nke hari ibyo byagiye bahomba hari ibyo bitateye imbere mbere no mu mashyirahamwe ya leta cyangwa ibindi ukabona ko by'ukuri hariho abantu bagiye gatuma gukora nabi igihugu yekibaza ko n'ico gihe ubu hakuye kurabwa ushoboye uwotanga umwimbo nibaza ko nyamara ibihugu bya Burundi byateye imbere canke na za Amerika n'ahandi burya amadiplome nubwo ko batashyira imbere rwose mugabo arayaharura ariko umuntu barabaye icyo ashoboye nibaza ko twe natwe mu Burundi tujya ku rugero rwo kuraba icyo umuntu ashoboye nyamba z'ukuri ishoboye guhanira agati y'akazi na muntu kukubera icyo bifata no gikoramo nyamba ishoboye kwigisha kubera ikintu kwigisha nyamba ishoboye gukora mu modoka kubera ikintu gukora mu modoka ni byiza ariko ugite intambwe kikaraba ubushobozi bw'umuntu umwe wese ahaherereye bukamenyekana bumaze kumenyekana na muri ba bandi bicaye bakarabwa ubushobozi bwabo bagashyirwa mu bindi bisata byabaterere mu iterambere leta nayo ireke kwahombera ntibanda ikoresha abantu batafite ubumenyi hama hari n'ikindi usanga hari abantu bagura amadipome n'ibindi igiswanye turabona ko nk'ubushikirangi bw'abakozi n'akazi bwavuze ko hari abo bwafashe bakoresha amadipome adakwije rero ibyo byose nibaza ko bishobora gutuma haba intambamyi mu bijyanye no gutera intambwe na cyane cyane guteza imbere igihugu umuntu aherereye
reka turaca tugaruka kuri icyo cyo gukoresha abatabikwiriye gukoresha impapuro zidakwije amategeko ariko tubanze twakire Zefran ku yindi murongo wa telefone Zefran ikaze ku ijwi rya Amerika
Eko ndabumva gatanu kuri gatanu
muherereye Zefran
ndi mukayanza
havugwa iki mu gisata cyo gutanga ubuzi
mu byahera niho novugahara iyo ngeso mwarimu yavuze yuko ashobora kuronka bakoresheje ka mwana wa mama mugabo muri iyi minsi ndabona umenga abantu bagakorwa ikibazo sinzi rero yuko mu gukosora cyangwa mu gutanga amanota hakaba ako ka mwana wa mama
reka duhe akanya Gerard akwishure Gerard muravuga muti ni kibazo tuzi mu gukosorwa ayo mazina habwa abande ni bande vyege kwa ko cane cane muri ako kamwana wa mama mu bisata bitandukanye ga Gerard
murakoze je nibaza ko nkuko rekonda bivuga ati ntambwe iteye zabatewe ni umuvukanye kwa gakinkiranza cyangwa kwa kugira ibibazo n'ibyo mu gihe cyose no musa harakoreshwa ibibazo tiba turarandiye twavuga duti hari intambwe zitari nke ziriko zirategwa kandi zatewe igihe twibaza ko nawe havuga ati mu gukosora cyangwa mu bwira ibi akaba akoze amatohoza muga twemeza biboneka kufasha intumbero yo guteza imbere igisata cy'abakozi ba leta na cyane cyane gutanga akazi yisumbuye ubushobozi twibaza ko rero intambwe zatewe byarabaye muri kahise umugabo biraboneka ko ariko haraba gukosora twinshi dusaba gusa dusaba ko mu gihe byogaragara ko ibyo ngorane zitera abagenzi gutanga akazi n'icyo gihe cyabazwe kuko turabona ko hariho umugwi w'igihugu ugiye ibibazo byo gutanga akazi kandi turabona ko wambikora neza mu gutanga no twita mapedofe kare iyo twibaza ko ni ntambwe itari leta ikwatera kandi yateye mu bijyanye bitatu cy'akazi cyatwizera ko bizobandanya neza.
Muravuga mutini nambwe iri kwirategwa ariko imbere ko mu ntonge hari kibazo dufise mu hinga bwije ma cyo gituma hari ko araba guteba guhanahana majwi n'amajambo. Muravuga muti hari ko haraba ibikogwa mugabo akabazo kiwe gahagaze kumenya ko ico kibazo kihari kirahari nimba hari hari ko haraba ibikogwa hari ibiko birakogwa mugabo ikibazo ubundi kirahari none ico ico kibazo nimba kihari abo babikora bege kwa kwivyo ni bande babikora nabatwara ubwo bushikiranganje butandukanye biciye mu nzego zitandukanye canke bikogwa n'abakozi bo hasi bakoresha ivyo bibazo kugira ngo twumve ikibazo uko cifashe nubwo biriko birakosogwa. Muvuga ko biriko birakosogwa
je nibaza ko nta wo bugira ngo nakacaye ngo byakujona naka ariko akenshi ubujya iyo umuntu atayize amatohoza amenya ati mbega ipira hehe naho abadomaka urutoto naka icadusharagiye kirahaba twibaza ko uruhara ari rwa barundi bose mu guhindura ibintu kibaza ko uruhara ari rwa leta yose mu guhindura ibintu no kwishyira ku murongo ikibazo cyaragiye kirahaba mu gatabona ko by'ukuri intambwe igihugu kino cyabitse kandi turasaba urwaruka kubandanya guhiganwa hari rwa kubona ko rutagishaka guhiganwa ibyo rero bigatuma bavuga ko abandanya ikimenyane etwe twovuga ko intambwe zitari nke igihugu cy'ikigo cyadutera kandi kibana kidutera ntawe twodoma kurutoki rero ti naha byapfiye cyari byakundiye aha ibikomeye niko tubona ishaka ry'igihugu n'abakirongoye.
Tutiba kunze bijuri ya Amerika muradutunga ntivyoroshe muhinga bw'ijima trace ibazo bitandukanye mugabo Gerard muvuga ko ati umushaka kudoma kurutoki nuvuga ko atawe vyega ntawe vyega atawe ushaka kudomwa kurutoki ikibazo ntawe kirire kuko iyo kibazo kihari
uvuga ati wa mugudizo gutanga
ubuzi.
Ni ucubazwa.
Ni ucubazwa mugabo nimba ikibazo
reka. Ni ucubazwa. Ni ucubazwa tubyaje dose ho barabaye n'ikimenyane mu gutanga kazi. Mugabo tubona ko by'ukuri intambwe ziko zaterwa kandi twizera ko ibintu bizaje neza na yaga neza.
Iyo ntambwe iterwa niho dushaka kumenya aho iri kwiterwa iva ija. Yavuye he abari barazingamitse ico gisatani abakozi bo hasi bo hejuru canke he?
Akenshi ntawe uvuga ko ibintu bipfa ntibyagirirwaho hasi byagirirwaho ababijejwe re twizera ko nkuko byo twabivuga ko intambwe zitari he ziko zirategwa reka duhimirize twese duhimirize kugira icyo gisata cyo gutanga akazi kibanda gikorwa neza hanyuma ubundi nabwo bandaye butera imbere na cyane cyane mu gihe tubona ko leta yahagurukiye ikibazo bitari bike.
Turafise na Terence ku yindi murongo wa telefone. Terence kaze ku jugi Amerika.
Ego karibon ego kwa kote ndavurumva ndiko ndabakurikira na Melissa.
Uherere gatera.
Yewe merere ya Bujumbura mu Kinama.
Akabazo kawe canke intererano.
Yewe intererano cyo mbona. Ugwaruka Burundi bweje hari hakuye ingingo toza bisahiritsa ugwaruka. Mukugira ngo baborohereze mu gushinga ngo dutahe ko kugira ngo biyungunganye mu kubaho. Kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'ibintu by'amakori umuntu ariko biramugora ugasanga umuntu yarakwiye yuko yorohereza nk'ugwaruka kugira ngo nabwo rwiteze imbere rurabe ukuntu nabwo rwobaho akabazo rero nocya nkira ko mbaza leta je nashaka kubaza ikintu uyu arongoye Falcon F yoca atubwira kakatubwira nk'ikintu boba bategura kugwaruka kugira ngo barabe kazoza kacu kubera nk'ubu mu Burundi biragorana hari gihe usanga nk'ugwaruka rutari ko rurabona neza ukuntu ngo kwiyungunganya cyanke naho wasanga rugo naro nka n'uburyo gacusanga nk'ibintu z'amatagisi na obeyere biriko biratuma bigorana bwo numengo rero dufasha ukuntu bakatworohereza nk'abantu b'ugwaruka.
ariko ico kibazo sinzi ko kiraba Folicon FGR sinzi ko ico mwovuga kuri kino kibazo cha terrance numva kibazwa cyane leta ariko nkumbure murashobora kugira ico mu kivuze ko namwebwe
twibukuye kuri na gishano twaba gishinzwe rwanya ikintu nyine nakamona mama cyo nakoreta by'ukuri ukigira ibyo cyane twisunze n'ibintu bya makoperative ubona ngo akuno munsi hari amahera ruhabwa ahubwo dusita rwaruka guhiganwa hari ikigega kije gufasha rwaruka igitanga ingurane ikaguna bishura amagaje harwa kada kugitaye imyaka 40 iyo bari hamwe nyaza ka rwaruka nagone gukora mu kumumpuzi rwakora imigambi rukaje guhiganisha imigambi kugira batere imbere nuko bari hamwe ubwo kandi rwaguma rudashaka guhiganwa ni rwaguma rubigiraho ruri rudashaka gukora nabone bizagowa kuko nkuko twayivuze bisata cy'akazi cyo gitegeza gutunga ruka cyonyene ubwo kandi nabone bashobora gutanga akazi ubwago ibikomeye nuko leta tubona ko by'ukuri ishyigikira urwaruka nuko tubona umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi by'ukuri abona ko ari umugenzi w'urwaruka nk'uko bivugwa umugenzi w'urwaruka by'ukuri ahita y'urwaruka hari amabanki y'urwaruka hari ibikorwa bitari bike urwaruka ubona ko riri kurakurikirana cyane kandi abona ko igihugu kiko cyajya mu nzira y'urwanya ubushomeri n'aho intambara zagiye zirabaho ku bijyanye n'uburyo kuko igihugu kene buryo bwinshi murazi ko twagiye tubona ibihugu biyashyiramo bya burari fata ibihano n'ibindi bihugu mugatabona ko uno mutsi ko turajya mu nzira nziza turabona ko n'ibihugu bitandukanye biri kuyashimwe n'igihugu kikwe cyatwagwa tukibaza ko rwaruka nago rwakerebukira rugahiganishwa imigambi
muri ivyo vyo guhiganishwa imigambi ho ako kamwana wa mama ntikabamo
akana mama ntikubwa aho katari no mashira hamwe iwana shima ingena amafinansi matangwa cyo mashira mu bigenga hacari bya kamenye na kamona makandi ugasanga byukuri ikugwa kugwehego go hejuru rwose ariko twizera ko bitwaje na tabaduma ku rutoki aho bitagenda neza twizera ko bizogerera gahantu kandi two kuri intamba ni ikimenyane ngo tucitwaze ahubwo twanda tudakora tubonye cyahara ikimenyane tukitwara cyo twaramagara rwaruka rujo naho rwarenganijwe kuzera twitwa cyane cyane misatsi itandukanye bya byo konka kazi akabona ati nari nato ikibazo sina rutakazi sina barimo bazira twitwa tuzo bafashe kuba ubugizi kandi nacyo turasaba kuko twiye twarwira dufashe abadashoboye abadashoboye kugira
mukorera mu gisata cyo kugwanya kamwana wa mama ikimenyane gitandukanye ico kibazo aho mu biganiro byanyu bitandukanye n'abari muri leta murakigaruka ko barakizi bakivuga kwiki nitwashoboye kuronka uruhande rwabo ngo rutubwire
je niza ko cyo turaraba bo tuvugana cyavuga n'abatwitsi batari bakire n'ukuri sino bahisha hari bya duha twakiriye no je n'ikimenyane kamwana mama kandi tubishikanye imbere tukagena nk'ishira hamwe kana ko bitora umuti nubwo hari ngende nyinshi twakora zitandukanye kuko dukora mu satu kikimenya na kamona mama agatya kazi mu gateza kuri imbere hanyuma kumuntu aronje abiri ibyabereye nabyo bitegeza kuri imbere rero tona ko tuvugana tona ko abategetse tuvugana kwa barenganijwe tona kinyingo zifatwa kandi nziza ni muri rubishi no gona tanga byo dukora ndio ugasanga by'ukuri abo twavuganye babonye ko ari kuri abantu bagatunganiza abantu twizira ko n'ugwaruka ngo zaramenye ne rurenganurwa iyo gwarenganijwe ukayivuga n'izo bagumya mu ntamatama kuko ni gwarugumya kanishi bizotora
muhinga bw'ivyuma bongere batumirire amate gato hama duce tubandanya na kino kiganiro muri isanga mumvise gishingiye ku byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukere Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo Mubanya gihugu yo Yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo ndaba
kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ibindi bice muri dishya barundi babonye James Fabrice
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ntuti bakunze ibijugi Amerika muraza mutwihanganira ku bibazo byo muhinga bw'ivyuma dufise biriko biba biriko bituma kino kiganiro kidashobora gutungana neza nkuko twari tuvyipfuza twacye ko turavuga ku itangwa ry'akazi mu gihugu cy'u Burundi Gerard Hakizimana rero mwagarutse ku kintu c'abakoresha impapuro z'amadiplome usanga atarizo ubuhinga bw'u Burundi bugeze he kugira ngo bushobore gusuzuma iyo umukoresha ahaya akazi umuntu ko ivyangombwa uyo ariko ararondera akazi atanze arivyo haba iyo diplome haba amazina yiwe haba ivyerekeye imyaka byose byose bugeze ubwo buhinga
musanzwe ntavuga ko birahari byarabaye kandi tubona ko ubushanga niko buragerageza iyo akuzi nakazi ndo dukeze nyakomushangaranje ariyo iyo akuzi nakazi tona ko hari ntambwe zidategwa kuko twumvise ko ari umuntu yafashwe akoresha diploma atariyo twumvise ko ari amahera yarasohoka ariko asubira mu gihugu tukaza ko aho yaboneka ko by'ukuri leta ikirakora rero ntahubwa ko gusuzuma ibyo byoroshe ibijyanye n'impapuro z'umutsindo mugabo ni twebwe ne tugira uruhara cyo kunyegeza kuko naza ko umuntu afite akazi abafite ahaba abafite aho yakuriye hafto wazimani bamuzi abone batiza kudoma ko urutoki ibyo bintu
bakadoma ko nge gatonyi ko byoroshye kugwanya jeha bakadoma ko gute bakadoma ko gute urutoki hari uja gusaba akazi abo bandi babana baza kumenya gute ivyo yatanze ko ari byo canka atari byo
mugenda zako umuntu afite akazi umuntu amenya tu umuntu yafite akazi n'iki gisata kubyo yatanze none supoza ko nkuje ndosakazi barandi nshiye mbesha ko mfite doktora atari ofisi hari abandi by'ukuri bavuga ati nujya muntu hajya ahantu bahajyana urupapuro uruhe rero abarundi twige kudoma ko urutoki iyo tubonye ibitagenda
hama ku ruhande rw'umukoresha naho
muri adu makuru toki
kuruhande gw'umukoresha ahubwo nawe acukumbure gute amakuru yerekeye wagiye guhakaze kugira ngo ntagahe utagashoboye ntagahe utaragakwiye ntagahe wamubeshe kandi hari waragashoboye agakwiye yari gushoboka ronka
kera dako kuruhande gw'umukoresha nibyo ndi tuvuga ko umuntu yorabisha umuntu ashoboye iyo bishitse ugahakaza umuntu neza ko ibyo nimwe n'amakontra yandikwa inyubuzi neza ko yohindurwa hakaba igihe cyo gusuzuma bagasuzuma akaba ko uwo muntu by'ukuri ibyo bintu abishoboye ibihugu biri atera imbere ni uko umuntu wese icashoboye ari cyakora n'ubundi byo atera imbere ni uko umuntu wese icashoboye ari cyakora nyamba ashoboye kubaza nabaze kandi nyinzize nyamba ashoboye gukora ubwato nakora ubwato hama leta nayo ishyigikire imigambi adashobora tuvuga ko ibyo ni amakonta byo kwibona n'ibindi bisinywa bakaraba ko by'ukuri ataba kwihuta kuko wabagitumisha umuntu ko umuhaye akazi nyine konta yanditse na warabyitse ubabwira ashobora kuburanya mu gihe w'umurutanye ku kazi umwagiza ko atabishoboye.
Turafise inkuru nziza ku yindi murongo wa telefone. Inkuru nziza ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Amahoro.
Uhererega Nkurunzi.
I Makamba
haravugwa amaki?
Makamba haramahoro ameze neza n'ikirere kimeze neza.
Kamwana wa mama kararangwa ngahe Makamba canke ntako mu vyakatsi
bagashaka tarangwa Makamba karangwa muri rusangi.
Tubwire uko bimeze.
Bo mu bisandwe icyo gwambe ntashobora kwemera nuko akazi gatangwa ku mugambo ko mugambo iyo cyangwa uri burimo abantu benshi. Ari ugasanga aho barawukorera mu gandi barongo ubuzi bo cyangwa akazi gatangwa ku miryango na famiye. Icyo cyo kwiyumvira umugambo iyo mwatanditse nacyo nemera kuko nuko nagisiguye hanyuma ikindi cy'ubwoko cyo cyihuta usanga kenshi abantu baca batanga ubuzi bwa n'andi masteri baba barimo ugasanga nimba ari nk'umuntu avuga ati nkeneye abantu baca baza kunyapfuya tuzinanye twagendanye ka kazi nyine tangaze behavior aba hirya no hino turabibona ko kandi nanjye maze imyaka itanu ndumurondezi w'akazi kuba ntarakamwe n'ibizigo ko ndumuye nka Fabre ko namaze gukora ikibazo hatari hake
ibyo
aro
uratwumva
genda wumva
turiko tukubwira yuko ibyo uvuga vy'imigambwe uko twavyanditse niko biri bivugwa ahatandukanye wowe none ako kazi uvuga urondera nturonke bigenda gute ngo nturi kura karonka iyo bakwanke bakubwira ko bakwanke kubera iki uburanyo
bo arimo je bantu wa mbere kitwa ntaba naja kwumvira iby'imigambwe nuko ahantu wa mbere agiye ukaronda hari muri ONG international. Hanyuma icyo kibazo aho dukoresha ikibazo n'umuzungu kibaza mu muzungu atanabyo muganza mbona ashika avuga amazina yabo tuza gukora n'abwo ko kuvuye mu Butaliyani ubwo nyene umunsi donge bava ngo ashitse handwe ijoro warari Bujumbura mu nyuma ngo acaraduga muri entere yo twari gukorera ikibazo mugabo ashitse tubona havuga ngo se twanaka prezidenti amuravuye mu Butaliyani ubu nyene amenye gute amazina yaba abantu
ayo makuru ntiduhava tuyafatira ko cyane ayo makuru ntiduhava iryo shirahamwe ryitwa gute iryo shirahamwe wari wagiye gukoramo akazi ryitwa gute
ayo muri Zowa
muri inde
Zowa.
Hanyuma uyo muzungu acashika avuga ngo abo abagitoye nabo mutarakora
bo ntiyavuze bagitoye yashitse atwigirisha. Hanyuma aratwigisha ahita kumota kanaka yarigisha twumva avuze ngo se twanaka
none mu gukora akazi mubanza kwigishwa canke mushika mwandika
bo uwo munsi yamaje kutugeja hari ibintu yamaje kuyasusomera ngo yarateye kuko yamaje kuya foromaje imbere yawo bacaba preselectiona 10 abo gise neza abo gikoko kibazo cyanyu
amakuru yawe ntawe duhagaze ko cyane ubwire umunsi mwiza inkuru nziza
yego murakoze
yego ubwire umunsi mwiza ngaho onye ima yavuze ko ari Makamba. Hanyuma ga ego Gerard hariho rero ni ibindi bavuga mu gisata cy'akazi ko hariho abandanya guhembwa mu gihe batakiriho kandi baritavye imana mwebwe mwishira mu Folicon F ayo makuru nayo muyavuga kwike
igihe niko buga ko twobihakana ntibuga ko twobihakana ahubwo nyamba bimaze kuba bikubiravugwa na ha leta gukora amatohoza Mugani baza ko turabye ingene amasansu ariko akogwa bari ku kazi turabye imwe amakonsatu tusamana amakontra ingene umuntu ariko akora yabari ku kazi ariko arasinywa turaza ko ibyo byose bizogenda biratorwa umuti kuko turabona ko ishaka rihari kato na kore yetu n'umunsi hari abakozi batagenda barasiye mu buzima butandukanye rero twibwira ko ibyo ko hari abantu bahembwa badakora twibwira ko ibyo nyamba bikihari bizogabanuka ahubwo gusa icyo tuvuga ni umukozi wa leta yitabye Imana aho usanga hari imiryango ivuga ko uburyo bahabwa bwo guhambisha buteba nicyo tuvuga ko usanga ari ikibazo kuko tuvuze ko hari abahembwa batakihari by'ukuri tubona ko leta ibintu yagiye irahinda mu buzi kandi bituma imenya abakozi bariko bakora mu gihugu
iyo muvuga umubandanya kuvuga muri kino kiganiro ko leta yagiye irahindagura yatangwe kuhindagura ryari
aho tubona ko bihindukiye tubona mu bisatsi bitandukanye by'ubuzi hari amasansima ariko aragenda aba tubona abakozi bo mu bisatsi bitandukanye hari ibyo bagiye barasinya ibyo abakozi bimaze nk'umwaka urenga gatoya ari ibintu biboneka ko biko birahindurwa cyane mu bijyanye n'ubuzi kugira umuntu wese ashobore guhembwa ahembwa icyo yakoze n'icyo yinjije
turafise niyo ngabo ku yindi murongo wa telefone niyo ngabo y'ikaze ku ijuru rya Amerika na wewe
ego murakoze
uherere hega niyo ngabo
ego je ndi ngahaye i Bujumbura
akabazo kawe canke intererano
ego jewe ni intererano ego mu Burundi aho ntereza amaso ndabona yuko nibyo mu minsi iheze wasanga ubuzi nuvuga mu nzego za leta canke mu bikorera ibyabo warasanga kenshi ubuzi butangwa umuntu hafatiwe ku bwoko canke imigambwe ariko je ndabona yuko ubuye biriko birakosogwa bivanye no kukuntu ahantu henshi usanga mu nzego za leta canke izabikorera utwabo usanga rimwe na rimwe bariko bafata umugenzo wo kuza barakoresha ibibazo rero muri ibyo bibazo nibyo nta mwonga ubura ntawo kwemeza yuko byose byera ngo de ariko cyane yuko intambwe ihari kuko mukora ibibazo kenshi uwa mbere gukora akazi rero nkavuga nti uwo mugenzo uriko uratuma umuntu akora akazi kenshi aba bishoboye gusumbya aho kare umuntu yaronka wabona ajya mu mabanga ya naya haba mu buzi bwa leta canke bw'abikora ubwabo aca ibibazo byakoreshejwe rero ndavuga nti umuco wo gukoresha ibibazo mu gutanga ubuzi uraza gufasha kugira abantu bamenyere kuza bara mu mitwe bamenya yuko ihiganwa ari ryo rizotuma umuntu aronka akazi kuvuga umuntu akaronka akazi atari uko ari mu mugambwe cyanke ava mu ntari ye cyanke ava mu bwoko ubuye
urakoze
byose n'intambwe ariko intambwe nziza iracariho nka aye aho merere aho mpereza amaso ari Bujumbura murakoze icyiyumviro cyari cyo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Imana niyo ngabo
ego
turafise na Imana niyo nkuru
wika
ego urakoze
murakoze namwe ku ijwi rya Amerika
urakoze gushima Imana niyo nkuru ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze ku ijwi rya Amerika
uherega Imana niyo nkuru
jewe dushama zamererende muri Zambia mu ndaro na kwabikira gatane makuru yanyu
urakoze cyane Zambia haravugwa maki mu gisata cyo gutanga kazi ni nk'ivyo bivugwa mu Burundi
muri Zambia mu gisata kijaye no gutanga ubuzi icyo mu kuvuga yuko ni hosi nka hosi kuko ubushomeri barudiye hosi so ni kuvuga yuko natwirikagiye muri Zambia guhaha kurondera ubuzi kubera tubonye no mu Burundi ubuzi bwabaye inkwehwa rero twebwe rero mu Burundi ntitwashaturira ngo cyane ngo abari mu Burundi bose barenga ubuzi bwabuze so ubuzi bwabuze hose ubuzi bwarabuze hose nibwo yuko rero twari twahise ngo kuca mu bali tukatisha amapasiporo tugenda kuhiga ubuzima muri Zambia cyangwa mu bindi bihugu
ariko turi ku ntituri mu byo kuboneka kazi canke kutaboneka turi mu byo ukungene gatangwa yo karamutse kahari
so yo karamutse kahari nikuvuga yuko hake makuru ndabonye ati mu Burundi akazi ati bakatanga ka mwana wa mama ucane ngo akazi ngo ningone barabo nikuvuga yuko mu Burundi kuva na kera bijya byamye so akazi namwe muharuriye nk'umujyango w'uwanyu hariho abantu bicaye kandi namuba mwicaye ku ntebe iryoshye kanaka biragora kumaza guhereza abandi mutamaze kwiherako so burya rero ako kantu kugira ngo kazovemo mu Burundi kamyeho kuva na kera ndetse no mu bindi bihugu kabiriho rero kugira ngo tucohere ni kuvuga yuko ni kumaza bakabyiga bakajya hamwe bakarabira inama n'ingingo so bijya tukora ikibazo nabyo nabyo nyine na nahambo bitari biracyamwe ari kamwana wa mama twakurikirana amakuru cyane tukabitaho
ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia
yego sawa namwe murakoze cyo noterera gusa
unyarutsa
cyo noterera gusa so ndamwe gutangaza amakuru utangaza makuru mashikira abenegihugu nka Burundi ku mitima tukahinduka tukabona yuko twese tuza amaraso
urakoze cyane ku ijwi rya Amerika tumwe mu turanga mutima twacu nuko amakuru yaryo hacanke yabiha tuyavuga ubwire umunsi mwiza imana niyo nkuru ngaho muri Zambia turase Arcade kuri ndi murongo wa telefone ikazi Arcade Arcade ikaze.
Sabwe murakoze.
Uherere he nawe garka?
Ewo jombura.
Akabazo kawe canke intererano?
Akabazo kawe canke intererano. Ewo se ko arhande na gina sike sabiza birinda handi. Aha mu Burundi hari kipi kidatiyongera kuko cyo guha ibihanza hanze mu mutakazi umuntu. Bafatiye ko apfa aserukira umukwi uyu canke ubwoko ibyo nazo biri mu bituma akazi gadahita ngo gakogwe neza ugasanga abantu bidoga ko umuntu atarangura neza amabanga yashinzwe cyangwa igikorwa yahawe mugabo mu by'ukuri bipfa yuko yagihawe kubera icyari akamwana wa mama na mpinga yanjye ndemeranya cyane n'abavuga ko biza bigakoreshwa mu gutanga akazi ntani agasesesoro muri biraboneka ariko kandi tukagera tute hari hageze namba nyine hatarenganye ko babikosora umuntu agahabwa akazi hafatiwe ku bushobozi afite ubuza bigateza imbere igisata ariko arakoreramwo umukozi
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza
Ego
Gerard Kizimana Folicon F ishyirahamwe gicinze kugwanya kamwana wa mama rihagaze he mu vyerekeye kubazwa ubwoko bwawe imbere yo guhabwa akazi mu gihugu cy'u Burundi.
Twibuka ko bibazo aho duhagaze bwame tuvuga ko ihitungu biza shingiro twaza ko atacyo bitwaye. Bagomba ko ubwoko bwose uronka akazi kugira rumwe mugendiza shingiro byanditse kwaza kije twitwaye twebwe dushira imbere n'amategeko mugaragira ngo yatonye hariho umwe yabuze ati hariho ikinyene gikorwa kubera imiryango icere cyo gikomeye cyane nafite gushira mu tumaze kubona niyo ntambami aho usanga umuntu abaye directeur kana aka mu kintu kana aka acha gomba ko inshuti ze zose zijayo imiryango ijayo ugasanga rero n'ibyandi tuvuga ko ubugiteko kugwa neza bibaye n'abatwara ifata kana aka nashito tuvuga duti kimenyane nicyo kugwanya kuko hari kimenyane nta terambere rishoboka umuyobozi yimbira ko ashobora guha akazi mwene wabo atakashoboye ariko amicira igihugu kandi ko yagira nabi inzego z'igihugu ari nacyo tuba twebwe dutera kamo abarongo igihugu ko boraba bakaza baragenzura abantu bajejwe ibisata kanaka ibyo ni kandi kandi ibisata hariho abadirekiteri genero hariho abashikiranganji bijya bifatanye n'abandi bantu bagiye bisaka bashobora gutanga akazi aho bari maze barakurikirana cyane kuko akenshi ni umupira niyo usanga hari n'abakozi benshi ariko barahabwa akazi muri basanga barahembye rimwe na rimwe nimwe twita ugwego rugiye kugenzura ugasanga bahereze ko bakeneye abakozi bizaye nuko agomba gushyira hamwe abiwe. Rero twibaza ko leta yorabira neza mu bijyanye n'abarongo bifata bimwe bimwe ko batagira uruhara mu gutuma hari abakozi benshi baronka akazi kandi batabikwiye. Ishyirahamwe ryacu rihagaze gishinzwe guhana ikintu na kamwe na mama nuko twifuza ko umurundi wese ahari aronka ibyo abereye kandi akwiriye. Tugasaba ko atamwana n'ikinono yohaba mu bijyanye no guhabwa akazi ko akabikora cyangwa ku mugaragaro kibazo byobana ni kugwa ku mugaragaro kandi tujya kuri ko birakogwa hanyuma akazi kagahabwa ugashoboye.
Urakoze cyane. Ego Aniseti, reka tukwakire ucuba umukunzi w'Ijwi ry'Amerika wa nyuma twakire muri kino kiganiro. Uherereye he Ganise? Uherereye he?
Nabwo ndabumva neza.
Birumvikana gute ariko uratwumva neza kugenda uvuga uherereye uratwumva ubu?
Nabwo ndiko ndabumva neza kweli.
Ubwire umunsi mwiza nta kundi wihanganye. Ego Gerard Hakizimana, rero akajambo kanyu ka nyuma igikwiye gukorwa ku mpande zose, haba abatanga ubuzi, haba bakarondera, haba ega n'abaranga. Hariho n'abaranga umbuzi kana kakakubwira ati genda utware dosiye yawe hariya anye. Igikwiye gukorwa ku mpande zose kugira ngo ntihagire uhava arenganywa kandi ntihagire uhava abura. Nicaye
jina za kuri chokogwa ubwa mbere nuko umuntu wese ahari mu byo bamuhaye amenya ko atari umurima wiwe, amenya ko ibigucipfuza ari uko bikogwa neza. Rero nibaza ko mu gihe twese twomenya ibyo tujeje tukamenya ibyo gukora tukamenya ko ubuzima butangwa bicaye mu mategeko, twibaza ko igihugu cyoteye imbere kandi ku muvuduko ukomeye. Hanyuma ku basaba akazi nabo twe tubatera akamu ko guhiganwa babonye ariko haratanga akazi ko kujyana bya ngombwa bakumva ko bateza guca mu biganwa bibaza ko bazibona akazi badaciye mu biganwa. Hanyuma ku baranga nibyo birashoboka ibyo ko hashobora kuba hari abantu baranga akazi, abo baranga tuba tuvuga ko leta yohaguka icyo kibazo. Ubwo bigaragaye ko by'ukuri aranga akazi akaba atijyana dosiye ariko akaronka ko abo bantu bokurikiranirwa hasi, hanyuma akaba abari kubakorana n'abo bantu kuko amaze kuba kuranga nibyo biturengere turwanya birakogwa. Ari nacyo tuma rero twizera ko kuretse turi hamwe tugiye tuhaduma ku rutoki ku ingene ibintu birakogwa, twibaza ko igisata cyo gutanga akazi gishobora kubana yagiteye imbere mbere akazi kakabana karonka ubikwiriye kandi akwije ibisabwa n'amategeko kandi abikwiriye.
Hanyuma aho twasorobo twabonetse tukaba tuhari kana kari mu kibanza adakwiriye yaragishitsemo, uriya nabo byagenze gute? Yatanze amadiploma adakenewe, abo nabo ico bitajeste mu gifaransa yabyo igende gute kubwanyu?
Nk'abantu bakoresha impapuro zitari zo z'umutsindo, abo nabo guhanwa mbere barasubiza mu buryo bwa leta baba barahawe. Abo nabo guhanwa ahubwo dusaba ko leta ikora amatohoza yihuta mu bisate bitandukanye by'ubuzi, ikamenya abantu bayibeshe, ikamenya abantu bose aho bize ko by'ukuri ariho bize. Kigira kabiri dusaba leta nuko nk'aba barose akazi batabikwiye barahabwa neza bagasuzumwa kugira basubire kugishyirwa ku rugero rw'abandi bakozi. Mu gihe bajya kugira rw'abandi bakozi tubaza ko n'abandi butanga umwimbo hariho abatabikwiye mu gusanga bafite impapuro z'umutsindo kandi zo. Aho dusaba ko bokora bafite akanya muto mu bwa mbere, hanyuma bakagira ishaka mu byo baba barimo. Leta nayo ikibafasha mu kuba yigisha byo kuba karinda ubwenge, bityo umwe wese agateza imbere mu byo ariko arakora igihugu kandi akabikora yisunze ineza y'igihugu n'abarundi.
Nuko rero Gerard Hakizimana, murongo w'ishyirahamwe Folicon F ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama, mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri ibi byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi. Ejo Ijwi rya Amerika ni rya bikora ko muze mwongere mu twitabe.
Murakoze cyane, twebwe turahari kugira ari byo mbetera cyangwa icyo twoshikiriza.
Abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunze mwari muduteze amatwi, turasavye imbabazi cyane mushika ijana rirenga mwatwandikiye mudusaba kubaza ibibazo, ariko no musibu hinga bw'ivyuma ntibwigeze buba ku ruhande rwacu vyatugoye cyane ntivyatworoheye. Twizera ko ivyo mwanditse ivyumviro mwatanze ku Ijwi rya Amerika muze kubandanya kugenda mubihanahana ku ivyumviro hagati y'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Amatelefone niyo atadukundiye ni nayo yatumye tudashobora kuronka nka Faustin Ndikumana twarishamwe par se megishinze guhimiriza barundi guhindura ingendo yariyemeye kuba muri kino kiganiro ariko biza kwanka ingene dutorana kwera ikibazo cha telefone ni kibazo cha gatanga kazi tuzobandanya tukinuganza Mwiganiro vyacu bitandukanye mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cyubahiro na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazu ni jewe twari kumwe kuri micro sa 12 ndaza kubangarutse muri studio ya gatano ngo ndabashikirize amakuru ngiye kuba tororokaniriza
Nasikiliza sauti ya Meri.